Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije incuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 12 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'2017. Muri kumwe na Oriane Tangishaka teramije ibiganiro vyo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Abaza kubafata abaza nibonera kure akaba ari n'abapolisi urumva ni polisi kirimo akaba ni intwaro akuvuga n'umugambi SNDD urumva rero n'umugambi wa SNDD n'umugambi wo kubutegetsi wo gufata ba SNL.
Uyo ni Aime Magera avugira umugambi FNL uyoborwa na Agatogwasa avuga ku banywanyi b'umugambwe wabo bari mu minywa y'abajejwe umutekano. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Twabateguriye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimo kandi ayerekeye urubanza rwa bwana Emmanuel Mbarushimana akiburana ku vyaha vya genocide n'ivyihohotera rya kiremwa muntu mu Rwanda. Ekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse neza Rosine.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho abashingwamanza muri icyo gihugu bamenyesha ko ibikorwa by'abanyepolitike byo kugerageza kurengera ubutungane bishobora guhungabanya igihugu mu matora atekanijwe kuba mu kwezi kuza. Ni mu gihe abakandida bo mu runani ruri muri leta Jubilee harimwo na Perezida Uhuru Kenyatta bagirije amasentare ko ahengamiye ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku munsi wa gatanu sentare nkuru yatangaje ko umurwi ugiyeje gutunganya amatora utegereza gusubiramo amakarata y'amatora. Sentare ivuga ko icyo gikorwa cyaranzwe n'utunenge kandi ko kitabereye ku mugaragaro. Ingingo zafashwe na sentare ntizanejereje urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi rwagiriza ubutungane ko buriko burakorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko buriko burarengera igikorwa cy'umurwi ugiye cyo gutunganya amatora. Abakurikirana ibya politiki aho muri Kenya bavuga ko ihiganwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu ryegeranye cyane hagati ya Perezida Kenyatta na Raila Odinga aserukira imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Igihugu cya Sudani cyasavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yokuraho burundu ibihano kimaranye imyaka 24. Sudani yagabishije ko ishobora gusubira mu ntambara ari hamwe ibyo bihano bitagikuweko. Leta yari irongowe na Barack Obama yari yahagaritse ivy'agateganyo ivyo bihano mu kwezi kwa mbere ibanje gushiraho ivyo leta ya Sudani yategereza kubanza kubahiriza. Bitekanijwe ko kuri uyu wa gatatu ivyo bihano bikurwa kuri Sudani burundu kiretse ari hamwe leta irongowe na Perezida Donald Trump ihisemwo guhindura ingingo zasize zishinzwe na leta yahora irongowe na Barack Obama. Ibrahim Gandour umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Sudani na makungu havuga ko intambara iri hagati ya leta n'imirwi y'abagwanyi yahitanye abantu bashika ku 300,000 kuva mu 2023 ishobora gusubira kwaduka hari hamwe Amerika idakuyeho ibihano biri kuri Sudani. Gandura akavuga ko ivyo bizotuma iyo mirwi ishinga imizi ariko ko mu gihe vyokurwaho bazoheza bagasubira mu biganiro. Perezida Edgar Lungu wa Zambia yatangaje ko ashikiye ingingo ifatiye kuibwirizwa shingiro yafashe mu ndwi iheze ijanye no gushira igihugu mu bihe bidasanzwe. Yagiriza abatavuga rumwe n'ubutegetsi icyaha cyo gutera umuriro mu ntumbero yo gutera ubwoba mu gihugu. Yamara bamwe mu banyagihugu bavuga ko binuba kandi badatahura ingingo ya Perezida Lungu. Ku bwa Perezida Lungu ngo ingingo yo kongereza ubushobozi igipolisi irafise insiguro. Ni mu gihe abanyagihugu basanzwe bavuga ko batewa amakenga n'ingaruka z'iyo ngingo ku buzima bwabo bwa misi yose. Tubutse ko intureka za politiki aho muri Zambia zatanguye inyuma y'aho umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Hakainde Hichilema aterewe mu mvuto mu ntango z'uyu mwaka yagirizwa icyaha cyo guhemuka. Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, ahamagarira impande zose za politiki kwicarana bagatora umuti w'ibibazo byugarije igihugu biciye mu biganiro. Amashirahamwe y'abagiraneza amenyesha ko ashima ifashanyo yashikirijwe na Perezida na leta nako irongowe na Perezida Donald Trump ingana n'imiliyoni 440,000 z'amadolari agenewe gufasha ibihugu bine byugarijwe n'inzara. aya mashyirahamwe avuga ariko ko aya mafaranga afata igihe kirekire kugira ashikira aho yagenewe. Perezida Trump yatangaje ibijyanye n'iyo mfashanyo mu nama iheruka mu G20 inyuma y'indwi zitari nke inama nshingamateka ya Amerika yemeje aya mafaranga agenewe Nigeria, Sudani y'Umanuko, Somalia na Yemeni. Umwe mu bategetsi b'ishyirahamwe USAID rya Leta Zunze za Amerika yatangaje ko Amerika iri kirakora uko ishoboye kugira iyo mfashanyo ishobore gushikira abo yagenewe. Kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, Leta Zunze za Amerika imaze gutanga amafaranga yababa imiliyaridi zibiri z'amadolari mu ntumbero yo gufasha ibihugu bine byatangajwe na ONU ko bikeneye imfashanyo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yashimiye umushikiranganji wa mbere wa Iraq n'abasirikare b'ico gihugu kuba barabohoje igisagara ca Mosul cari carabaye nk'icicaro gikuru c'ubuyobozi bw'umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Mu itangazo rya SOA n'ibiro by'umukuru w'igihugu, Perezida Trump avuga ko iyo ntsinzi ari ikimenyetso cy'uko imisi y'uwo muhari muri Iraq no muri Siriya iharuye. Perezida Trump yatangaje kandi ko azobandanya gushyigikira ibikorwa byo gusenyura burundu ubuyobozi bw'umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Muri iryo tangazo yongeye avuga ko yifatikanije mu mubabaro n'imiryango y'abanyayiraki baburiye ababo muri iyo ntambara yo kwigarura igisagara cya Mosul. Kuri wa mbere niho umushyikiranganji wa mbere wa Iraki yatangaza ko ku mugaragaro intsinzi yo kwigarura igisagara cya Mosul. Twibutse ko igico gisagara cyabaye icyicaro cy'umuhari wa Leta ya Kiisilamu kuva mu 2014. Cyegeranyo cy'ishyirahamwe riharanira agati k'akazi na muntu Human Rights Watch kivuga ko abanyagihugu bashika ku majana ne basize ubuzima muri iyo ntambara hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatanu.
Urakoze Rosine ku makuru dushikirije. Unaona umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abarundi bamaze kwiyongera inshuro zine kuva mu mwaka w'igihumbi 1962. Leta y'u Burundi hamagarira abanyagihugu kugabanya umurindi wo kubyara mu gukoresha ubuhinga bwo kugabanya no gutandukanya imbyaro. Ishyirahamwe ryigenga Parsem naryo rigasaba Leta gushyiraho imigambi iboneka yo kugwiza akazi haba kubize n'abatize kugira ifashe urwaruka rugize ibitigiri byinshi by'abanyagihugu. Aho ni mu gihe kuri uyu wa kabiri igihugu cy'u Burundi cyifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu. Eloge buri kane zarabidushikiriza.
Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA bigereranya ko mu Burundi umukenyezi umwe abyara abana batandatu. Mu itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye busaba abanyagihugu kugabanya umuvuduko bibarukako. Muganga Josiane Nijimbere hatwara ubwo bushikiranganji asigura ko ataterambere rishoboka abantu babandanije kuvyara kuri urwo rugero.
Duhamagariye abarundi bose kugabanya umuvuduko wo kurondoka. Umve na kuva Uburundi bwikukira hari mwaka w'igihumbi kimwe n'1962 gushika uyu mwaka turimo w'2017 abarundi biyongereye inshuro zine. Uyu muvuduko ku gihugu abantu batunzwe n'uburimyi kubice bingana na 90% ni intambamyi ku iterambere. Uyu munsi abarundi ntibagira isaganirizo aho hariho aho bangana amajanane baba ku kilometero kwadrato.
Umukuru w'ishyirahamwe Parsem Faustin Ndikumana asanga ariko Burundi bufise ibikwiye kugira ngo abanyagihugu babeho neza nubwo biyongera cyane.
Twe turemeza neza yuko n'u Burundi n'ububwe gito bw'iwacu twamanye ubugunge kutiyumvira ingorane zihanze abanyagihugu umugabo abarundi twicaye ubutunzi kaba dufise burashira gutuma igihugu gishobora kwisubira. Kutiyumvira mbega abana bo mu 1930 turi ko dukora iki kugira bazabeho neza.
Bimwe mu byakorwa Ndikumana arabisigura.
Uko amashyirahamwe makuru dusanganywe yotezwa imbere zasosa umuzani nuko atera imbere kuko niho aba ari karagwiza akazi nayasubira inyuma aho bagira guca nkatunganywa nabi akazi kaba karagenda. Ikigira kabiri dutegereza kugwiza abagwiza tunga binjiza imitahe muri iki gihugu kandi ikaja cyane cyane mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi cy'ubwubatsi batima muri azi ko ritanga akazi muri abo bubaka bagira gute n'ikijyanye na turizmi. Ica gatatu ni ingere no muri Leta uburyo bwiyongera kugira ubuzi ushobore kuboneka bujanye n'ibyo abanyagihugu bakeneye mu buzima bwa misi yose. ibyumvikana ingene akazi mu bwarimu kadatangwa kandi abarimu badakwiye Dr. Jean Baforma kadatangwa kandi bakenewe mu gihugu icakane n'uyu muyaga nkuba uri kuraba mu politiki yo kugira ngo iza kazi umuyaga watawuhari n'ibishoboka
uko biri kose hari ntambwe leta yishimira
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibazigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA n'abandi bafasha muri iki gisata bumaze gutera intambwe iboneka aho twavuye kuri 2.7% by'abakoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero mu mwaka w'2005 ubu tukaba tugeze ku bice 42% muri umwaka w'2017 urwaruka nirwatahura uyu mugambi inyungu zarwo zizobonekera mu kwiyongera kwiterambere mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu
Ndikumana anagaruka ku bindi bintu bitatu byofasha abarundi kwiteza imbere muri iki gihe umuvuduko biyongera kari munini
ikijigira cyo gushikira ingurane na cyane cyane gushiraho ikigega bikava mu majambo ikigega gishobora gushigikira urwaruka n'abandi bafite des initiatives zo guteza imbere ibyerekeye ubuzi cyo bita petite moyenne entreprise no kugirageza cyo bita moralisation des affaires ubu abantu benshi batakara urwaruka yuko abantu bakora ibintu by'amanyanga ari batera imbere haba ubusuma kurenganya abandi ibiturire gusahura moralisation des affaires privées na publiques yarasubiye inyuma ubwo rwaruka rero turi kurigisha imigenzo myiza gukora qualité d'excellence guhayanwa nawe kutwaje ikiji k'igihugu ibintu byose biravugwa hakabura gukurikira ati mbe twashitse kuki resultat twashitse ko mbega ibitweka ko twashitse ko nibi ibintu twatwa gira mu kirere gusatu zokora ibintu zokora ibi tutaja neza gukurikirana icakozwe ningene cakozwe n'icerekana ko cakozwe
ku mugabane wa Afrika amatohoza yerekana ko muri rusange umukenyezi umwe avyara abana batanu Burundi n'igihugu ca Niger biri mu bihugu vya mbere bibiri abantu biyongera kurusha kuko igitigira ingereranyo ku mukenyezi umwe ari abana batandatu Mu Burundi kandi abakiri bato nibo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 n'ibice 65% n'abari munsi ya 35 n'ibice 75% ayo matohoza nyene yerekana ko mwaka w'2030 abarundi babandanije umuvuduko bariko kwibaruka bazoba bigwije na kabiri mu gihe izindi mwa izogabanuka izo nshuro nyene eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tukiri mu Burundi abanywanyi batanu b'umugambwe FNL ya Agatogwasa bari mu maboko y'inzego z'umutekano mu ntara ya Kirundo bagirizwa kugira inama zitemewe n'amategeko mu kanya mugenzi wacu Etienne Karekezi avuganye na M Magera avugira uyu mugambwe tumutega amatwi
Harabantu abanywanyi bacu mu ndongozi imbere z'izo hejuru hari nk'ujejwe intara ya Kirundo nawe yafashwe uno munsi hariho n'abandi nyine bari mu nzego z'ugwaruka nk'ujejwe ugwaruka nyine mu ntara ya Kirundo nawe yatawe muri yo uno munsi ku muhingamo ariko mu gitondo hari abandi babiri bari bafashwe no kuvuga ko uno munsi uwo munsi wa kabiri wonyine bafashe abantu bashaka kuri batanu baba FNL mu Kirundo ariko hagataho hari abandi bari bafashwe byo akaba n'abandi bari bafashwe ku cumwe rw'ikundi bihebe n'ubwo yuko mu ntara ya Kirundo hari ababa abashika 10 mu gihe kiriko cindwimwe cyonyine bafashwe
kugeza ubu se hari icyo polisi babwira ko ifata abo bantu banyika
polisi ntacyo ivuga kuko polisi nayo barayikoresha kuko nk'ujejwe igipolisi aho nyene mu Kirundo ubona nyene azana nimbonera kure mu kuba kandi abaza kubafata abaza nimbonera kure akaba n'igi n'abapolisi urumva igipolisi kirimo akaba n'intwaro akuvuga n'umugambi wa FDD urumva rero n'umugambi wa FDD n'umugambi w'ubutegetsi wo gufata ba FNL nkuko tubibona
umunyamakuru wacu mu Kirundo yadutangarije ko polisi tubanura ko yabafashe kubera ko bakoreshaga inama itemewe n'amategeko iyo nama bayikoraga
nta nama bakora kuko nkuko tubizi nuko hariyo uwazezwe umugambi mu ntara ya Kirundo nuko yari yagiye kuramutsa mugenzi we none babafata ari babiri ubwo bahuye n'undi mugenzi wabo bamusuhuje tinone hari inama kugira ngo gusa kubera babashaka icyo bavuga yuko bafashwe urumva rero nicyo bitwaza kandi n'umuntu sinimbonera kure zigomba gusaba ibyangombwa kuko nk'abo mu gitondo bafashwe n'umuntu akaba bababwiye ati muzane ibyangombwa kandi bari kumwe n'umujejwe umugambi wa FNL nk'abo mu ntara nyine ya Kirundo urumva rero izo muntu yakoze bafata zikabashyira abapolisi
ubwanyu niba numva neza icyo uvuga bwana Aime Magera nta mpamvu yumvikana polisi yabataye muri yombi abanywanyi banyu
nta na kimwe gusa nuko tubizi nkuko babivuze umukumwe mu bavugizi ba CNFDD amukayanza cyo bundi tiko twiyamiriza yuko ibiganiro bigomba kubandanya tuvuga yuko ibiganiro byo byohuza bose kuko bashaka ko ibiganiro ntibibe twarabonye ko umwe mu bavugizi ba CNDD bari kumwe na Evariste yaje kuvuga ngo ubu ngo hari umutwe wa gatanu kugira ngo abahutu kubahutu urumva rero sinzi ko ari uwo mutwe nyine bari ko baravuga abahutu kubahutu mugabo urabona ko intwaro ibirimwo urabona ko umugambwe CNDD ubirimwo ukabona yuko bariko basira ingufu nyinshi cyane bashaka ko ingufu nyinshi kugira bashobore guhoza FNL kuko nkuko tubizi hari imigambi yo kwica umukuru mugambwe Agathon Rwasa.
Uwo mugambi wavuye he kubwa na Agathon Rwasa ari umwe mu bayobozi b'inteko ishinga amategeko?
Umugambi urahari kuko n'umugambi wateguwe n'umugambi CNDD ugakoresha nyene inzego z'umutekano abo mu iperereza muri perezidansi turafite y'amakuru yuko hari abantu nyene bari muri umugambi nk'uwitwa Nshimiyimana Jonas ari muri uwo mugambi kandi akaba ari umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu na General Evariste Ndayishimiye ari muri uwo mugambi bagakorana n'abanyikwa n'abanyikwa uwo mugambi urahari kandi tuzi ko umukuru w'umugambwe Agathon Rwasa iyo habaye ibikorwa by'igihugu abyitabira ariko nkuko twabibonye mu kwezi kwa kabiri ku munsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi yaritabiye ibikorwa i Bururi mugara twa dusaba dufite tuzi dufite amakuru arambuye yuko bagomba kumwicirayo kumwicara i Bururi
kuba twumva bwana Magera Agathon Rwasa n'icyegera cy'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu Burundi kuvuga ko ashobora kuba ari umugambi wo kumwica uturutse muri bamwe mu bayobozi b'inzego z'ubutegetsi mu Burundi ni ikintu abantu batakumva ingamba umushinga nawe Agathon Rwasa afata kugeza ubu cyangwa yafashe kugeza ubu muri make ni izihe
mu Burundi si ubwa mbere abantu babategetse bicwa n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yarishwe urumva rero tuzi imigambi bafise aba ba FNL baguma bicwa aba FNL bafatwa ni ubutegetsi CNDD ibikora kandi irabivuga ku mugaragaro ari nuko gusa FNL tugerageza tugasemerera tukabishyira hejuru tukerekana ubutegetsi byo butegura noneho ntibibe ariko nimba muvuga ati tuzovyemera koko tubonye yapfuye aho no gutahura gato kuko muvuga ati tumara tubone ko yapfuye mugabo twebwe nta politike kwiyahura dukora muri FNL.
Ndabashimiye cyane bwana Aime Magera no umuvugizi w'umugambwe FNL wa Agathon Rwasa. Gusa muri iki kiganiro tugiranye hari amazina y'abantu muvuze musa nkaho mushinja ko baba bari mu mugambi wo kwica cyangwa so kwicisha bwana Agathon Rwasa. Ntitubashije kuvugana uyu mwanya ariko mu biganiro byacu bitaha nabo tuzabashaka bagira icyo bavuga kuri aya magambo y'ibirego mubashyizeho
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda sentare nkuru y'u Rwanda yabandanyije kumva iburana rya Emmanuel Mbarushimana ku birego vya genocide n'ivyihohotera rya kiremwa muntu uyu mugabo yaturutse mu gihugu cya Denmark mu 2014 akaba kekwa ko ivyaha vyakozwe ahahoze ari komine Muganza ku Gisagara aho yari umugenzuzi w'amashure inkuru y'umugenzi wacu Eric bagira ubusa
mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu Bwana Emmanuel Mbarushimana yakomeje kunenga ubuhamya bwa buri mutanga buhamya mu bamushinja ku ruhande rw'ubushinjacyaha. N'abatanga buhamya Mbarushimana afata nk'abashyizwe hamwe bakagambana ibyo bazatanga ubuhamya bugamije icyo yita kumugerekaho ibyaha. Abatanga buhamya baramushinja ko yajyanye interahamwe zikica abatutsi Kabuye. Abo barimo bahawe izina rya KMD kubw'umutekano we. Uregwa yabwiye urukiko ko uyu mutanga buhamya atari inyangamugayo kuko yakatiwe imyaka 17 y'igifungo azira ibyaha bya genocide. Mbarushimana yabwiye umucamanza ko uyu mutanga buhamya wamushinje bafitanye amasano ya hafi kandi ko nk'uko yabisobanuye yisunze ingingo z'amategeko agenga itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko mbere y'uko umutanga buhamya arahirira ubuhamya bwe abagomba kubazwa ku bijyanye n'amasano ubushyingiranwa afitanye n'umwe mu baburanyi. Akavuga ko KMD atahawe ayo mahirwe kuko ubushinjacyaha buvuga mu kirego cyabwo ko KMD yemeje kuregwa yatangaga amabwiriza yo kwica abatutsi Mbarushimana avuga ko bwamuhimbiye ibyo atigeze avuga kuko mu rukiko yatsembye ko nta mabwiriza Mbarushimana yatangaga hari umubare utari muto w'abatanga buhamya ubushinjacyaha bavuga ko babonye banumva ibikorwa bigize ibyaha Mbarushimana aregwa ariko akavuga ko bihabanye n'ukuri barimo Madame Christine Mukamwezi mushiki wa Mbarushimana Uregwa bwirukiko ko genocide yatangiye mushikiwe ari mu Bugesera kwa se wabo yavuze ko yageze idahahungana n'abandi muri 95 kandi yemeza ko uwo mushikiwe nawe yarazi ko kwambarusha Imana hari abatutsi yari yarahishe yo ngo baticwa. Avuga ko ibyo batanga buhamya bose bavuga bidahura n'ukuri bivuguruza birimo ibintu bibumbatiye ubwiko cyangwa se urwango rukabije umuntu ashobora kugira urundi yaba hari icyo bapfa cyangwa kitanahari kubera gahinda k'ibyamubayeho. Umucamanza bwana Antoine Muhima yasabye Mbarushimana kugira icyo avuga ku birego hakana ko yabaye mu ntera hamwe. Umucamanza yarakeneye kumenya niba bwana Mbarushimana hakana ko atari mu ntera hamwe nk'urubyiruko rw'ishyaka MRND ryari ku butegetsi cyangwa se atarabaye mu bicanyi kuko umwicanyi wese yafatwaga nk'intera hamwe. Uregwa yasubije ko bimubabaza ko ubushinjacyaha butarigeze busobanura izo ntera hamwe bumurega. Afatiye ku gisobanuro cyatanzwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, buri wese wagize uruhare mu bwicanyi yari intera hamwe, Mbarushimana atsemba uruhare rwarwo rwose muri genocide. No ku ruhande rw'intera hamwe zari mu rubyiruko rwa MRND naho Mbarushimana avuga ko atigeze abarizwa muri icyo cyiciro. Maitre Christophe Twagirayezu uhagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza yabwiye umucamanza ko urega ari ufite inshingano zo gushaka ibimenyetso uregwa akabona kubyireguraho bitarinze guteza urujijo. Mbarushimana avuga ko atangazwa no kuba mu batambutse mu rukiko bamushinja ko yari ayoboye intera hamwe nta n'umwe wemeje ko yamuhaye imyitozo yo kwica Abatutsi. Yakomeje gushimangira ko ubushinjacyaha bwageze ku batangabuhamya basaga 120 bamushinja kandi batizewe, bavuga ko bufite inshingano zo kugaragaza ukuri. Aho yavuze mu ijwi ritomoye ati: sinzabatuma mu ijuru cyangwa mu kuzimu gushaka y'ukuri, ariko kuri iyi si bafite inshingano zo kukugaragaza. Haraburi iburanisha rimwe akagira icyo avuga ku bihano ubushinjacyaha bwamusabiye. Gusa iburanisha rya none Mbarushimana yarisoje yikoma ubushinjacyaha ko bwasabye urukiko gufata icyemezo gishingiye ku byo we yita uburiganya. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha umurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare 1994 mu karere ka Gisagara y'ubu mu ntara y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa gatatu y'umwaka nibwo ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzabimuhamya uko byakabaye, maze rukazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu. Ibyaha byose Mbarushimana arabihakana, azagira icyo avuga ku byifuzo by'ubushinjacyaha mu minsi iri imbere. Urubanza rumaze imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Mbarushimana yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize 2014. Iburanisha ritahari riri ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tubitse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Ikiganiro mu gitegurirwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha saa sita y'amanywa yuzuye, President Barack Obama azaba atanze ubutegetsi. Ese azaba asize uwuhe murage? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Icya mbere Obama bazahora bamwibukiraho nuko ari we perezida wa mbere w'umwirabura. Nyamara yategetse nka perezida w'Abanyamerika bose. Ntiyabaye perezida w'igice iki cyangwa kiriya, w'idini riniri cyangwa se ubwoko runaka. Iki ni ikintu gikomeye cyane kimuha amanota. Nta gisebo kandi kigeze kimugwirira. Obama yabaye icyitegererezo, ni umuntu utanga ubutumwa bwubaka. Ibi rero ni Profeseri Alan Richtman wabisobanuriye Ijwi rya Amerika. Alan Richtman ni mwarimu w'amateka y'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri American University y'itorero ry'abamethodist iri hano i Washington DC. Eric Erickson we ni umunyamakuru w'iradiyo yitwa WSB uzwi cyane ko ari igitangaza mu bantu batavuga rumwe na Perezida Obama. Nyamara yabwiye Ijwi rya Amerika ati Obama na madamu we babaye urugero rw'igitangaza rwiza cyane nk'ababyeyi. Ukuntu barera abana babo nibyo gushima pe. Kubirebana na politiki y'imbere mu gihugu, abahanga bemeza ko igikorwa gikomeye kurusha ibindi abaturage benshi bazahora bibukiraho Perezida Obama ari itegeko yashyizeho ry'ubwishingizi bwa rubanda mu buvuzi. Naho kubirebana na politiki mpuzamahanga, abahanga bamwe bashima Perezida Obama, abandi bakamunenga. Abamushima bavuga urupfu rwa Osama bin Laden wari umukuru w'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda. Bavuga igikorwa cyo kunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba bari bamaze imyaka irenga 50 baracanye umubano. Bavuga kandi amasezerano mpuzamahanga yo guhagarika gahunda ya nukleyeri ya Irani. abamunenga bo batanga urugero rw'intambara yo muri Syria bavuga ko Perezida Obama yananiwe kugira icyo ayikoraho bavuga kandi umubano wabaye mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana President Obama acyuye igihe asizuhe murage kubirebana na Afrika igihe Barack Obama atorwa bwa mbere mu 2008 abanyafrika benshi bakoze ibirori bamubonagamo nka mwene wabo ukomoka muri Kenya bityo bari bamufitemo ibyiringiro byinshi ndetse hari ku buryo bukabije mu myaka 8 amaze ku butegetsi President Obama yasuye Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara inshuro enye gusa yageze mu bihugu bitandatu byonyine gusa Ghana Senegal Tanzania Kenya Afrika y'Epfo na Ethiopia nibyo bihugu yasuye ari umukuru w'igihugu yabwiye abanyafrika ko ari bo bonyine ubwabo bagomba kwimenyera no gukemura ubwabo ibibazo byabo nanone atamateka si yabakora za coup d'etat n'abahindura itegeko nshinga kugira ngo bigumire ku butegetsi Afrika ntekeneye abanyagitugu ikeneye inzego z'ubutegetsi zifite ingufu abanyafrika bakiri bato 250,000 bo ntibazibagirwa Perezida Obama wabahaye guhera mu 2010 umugambi wa YALI Young African Leaders Initiative umugambi ubafasha kwitegura kuzayobora mu nzego zitandukanye mu bihugu byabo abaturage b'Afrika ibihumbi nabo bazahora bibuka umugambi yatangije mu 2013 wo kubagezaho amashanyarazi umurage wa Perezida Obama kandi muri Afrika ni inkunga itubutse ya gisirikare yatanze mu rwego rwo kurwanya Al-Shabaab muri Somalia na Boko Haram izo ni zimwe mu ngero Nshuti zacu ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagiye umurije ndabashimiye cyane mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamilinda
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye igikumu ku itegeko ritegekanya gushasha imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba mu gutanga akarorero kikandamizwa ribandanya ku banyagihugu muri Cuba rigirwa na Leta y'icyo gihugu Perezida Trump yafashe ingingo nshasha yo kuziririza Abanyamerika kuja muri Cuba no kugiranira imigenderanire y'ubudandaji n'icyo gihugu ibyo byakuyeho ibitari bike byari mu itegeko rya Leta ya Perezida Obama byari bigenewe korosha imigenderanire hagati ya Amerika na Cuba mu ijambo yashikirije ari mu gisagara cya Miami muri Leta ya Florida Perezida Trump yatangaje ko ingingo yari yafashwe na Leta y'imbere yaho yukorohereza abantu bashaka kuja gutembera no kugiranira imigenderanire mu byerekeye ubudandaji na Cuba bidafasha abanyagihugu bo muri Cuba yatangaje ko bifasha gusa abategetsi b'icyo gihugu Perezida Trump yavuze ko inyungu zose zivuye mu mitahe n'ivyerekeye ingenzi zitahira mu minwe y'igisirikare cya Cuba. Yatangaje ko Leta ya Cuba ifata ayo mafaranga ikayakoresha uko yishakiye ku nyungu zayo bwite gusa. Perezida Trump avuga ko ingingo yafashwe na Leta imbere yaho yatuma ugukandamiza abanyagihugu muri Cuba hamwe no kunumya abaharanira demokrasi n'amahoro bibandanya kurushiriza. Imigambi mishasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikura ubwo bubasha mu vyerekeye butunzi mu minwe y'igisirikare cya Cuba. Mu gihe irekurira abanyamerika ku giti cyabo n'abaserukira amashirira hamwe agira ubudandaji muri Amerika kugiranira imigenderanire mu byerekeye ubudandaji n'abikorera ku giti cyabo muri Cuba Perezida Trump avuga ko bigaragara ko intambamye ya mbere ku iterambere ry'abanyacuba ari uburyo leta yashyizeho bwo kugenzura ubutunzi bwose bw'igihugu imigambi mishasha ya Amerika igenewe kuziririza ingenzi zivuye muri Amerika kuja muri Cuba Vyonge itegeko rishasha rya Perezida Trump risubira kwerekana kwiyemeza kwa Amerika ku vyerekeye kubandanya ibihano Amerika yafatiye Cuba. Perezida Trump yatangaje ko Amerika itazokuraho ibihano yafatiye Cuba gushika abapfunga ibi vya politike bose barekuwe uburenganzira bwo kugira amakoraniro no gushikiza ivyiyumviro vyubahirijwe imigambwe yose ya politike karekurirwa gukora amatora arangwa n'ubwigenge ahagarikiwe n'amakunga agategekanywa. Perezida Trump yatangaje ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoguma yuguruye muri Cuba mu mwizero ko Amerika na Cuba bizoshobora kuganira uburyo bushobora kugirira akamaro kurushiriza impande zose. Perezida Trump yavuze ko yubahiriza ubwigenge bwa Cuba yamara ko Amerika itazokwigera iha umugongo abanyacuba ngo ivyo ntibizokwigera biba.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi imwe imwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyetse mwese mukundira Dijwi rya Amerika, turabashimiye. Turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikomo ari muri kumwe na Oyani Tangishaka. Mwakoze, mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.